mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 ibice bitatu ya radio inshuti ya bose ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joie Diane Ninazwe abanyagihugu muri zone Kanyosha commune Muhamu manuko gumurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi bahangayikishijwe n'amazi mabi bavoma mu ruzi Mugere
n'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twari ko turayavoma amazi ari karamanuka n'amaraso y'inyamanye nari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi tufize twovomamo.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri commune Muhai ivugwamo ikibazo cy'amazi meza. Iyo nkuru hamwe n'izivugwa mu gisata cya sport mu Rwanda turazigaruka ku mukanya isase mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere muri zone Kanyosha commune Muha mu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi avugwa ikibazo cy'amazi meza. Abanyagihugu ba muri ako karere bavuga ko amazi bavoma mu ruzi Mugere ashobora kubatera ikibazo ibindi na mugenzi wacu Elojurikaneza
n'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twari ko turayavoma amazi ari karamanuka n'amaraso y'inyamanye nari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi tufize twovomamo turemeranye ne tukayanwa.
Uwo ni umukenyezi spese wa Ndayisenga w'imyaka 54 muri zone Kanyosha muri commune Muhamu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yemeza ko n'abandi banyagihugu benshi muri ako gace bavoma amazi y'uruzi Mugere bakayakoresha ibikorwa byose ibaviramo ingwara na rijyari mu mucafu mwinshi urimo n'ibisigarira by'inyama n'insato z'ibitungwa bibagirwa iruhande y'urwo ruzi.
N'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twari ko turayavoma amazi ari karamanuka n'amaraso y'inyamanye nari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi tufize twovomamo turemeranye ne tukayanwa kandi tukayatekesha ngaruka nyene zirahaba abana baragwara inzoka bagahishira n'imishatsi ahubwo twosabamwe dutabariza n'ukuri mukadutabariza mwe mu mushika imbere mukabwira umukuru w'igihugu natwe akatronsa amazi none nayo ingenzi bari batanze ngaho beshi baciye bayahurira mu mazu yabo tuyagura ibidi imwe tukagura ibidi jana naho nyene kugira ngo bayaguhe ingorane
ibishikizwa no mu kenyezi birashimangirwa na Esperance baranyizigiye ubundi muvyeyi wo muri Kanyosha
turayakoresha turayarongesha turaya mesuza usanga abana bacu nabo bwa buyoka usanga n'ingorane bako barozi bya bizonyama bariko barazironga usanga tuko turayanwa abana bariko barayanwa usanga tuko tugira ingorane ku mubiri zanzoka ingora zidakira usanga n'ingorane ugasanga no kwivuza n'ingorane barabibona no ntibabibona
izindana
barabibona muga usanga indana z'umenga zarabaye ndase naho baye bashize ku mabarabara usanga bamwe kwashya mu mazu yabo gapfira kuyabona nyene uko nyene n'icyo dusaba no kumudufasha kugira muri shikira imbere naho turonka amazi nk'abandi kwa amazi yose nayo wacu mu gihe usanga bamwe bayigungira ko akaje mu mazu yabo twege tugapfira kugura n'iryo je na hari gihundura nibura uko usanga biruwe aya mazi nyene yo nga
Ndayisenga yemeza ko kino kibazo kimaze imyaka irenga 15 kandi kwishira hamwe rimwe gusa rya leta rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba rejide zo rya marya giye kubaza abanyagihugu ikabizeza kubegereza amazi meza
biramaze imyaka kuva umuhisi Peter akiri ku ngoma yagishika ko horera amazi twarayavoma ku buntu mugabo rero harageze igihe amazi barayatwara nayo ari ku mabarabara tuyavoma ku mahera niba turose amavomo yacu kuko natwebwe ngira mu gihugu twoba turimwe none twe ntiturabarundi natwe turabarundi natwe niba turonse amazi urabona nkawo kuri rejide zo baraza bakaraba bakabo bakatubaza none muvoma mugere ati tuvoma mugere nyene ngo tugiye kubiraba bica bihereraho nyene
Mustaneri wa commune Muha Devote Ndayisenga amenyesha ko kino kibazo c'ubukene bw'amazi kiriko kirigwa n'abajeje ntwaro bafatikanije n'ishirahamwe Rejidezo asigura ko mu kurindira ko gitorerwa umuti hagiye kubanza kwihutirwa kubaka amacuniro meza kugira ngo abayangayanga ntibabandanye konona amazi ya Mugere.
Hari ishirahamwe ryaronse isoko ryo kubaka ayo macuniro jewe novuga yuko asa nk'ababivuye ko jewe nkiba mustaneri nararondeye uwo muntu asanzwe yaronse yaronse iryo soko ryo kubaka ayo macuniro arambira yuko mu kwezi kw'icenda kumwaka uheze 2020 azoba arangije kubaka ayo macuniro hari hageze gusakara hamwe n'ibindi bikogwa ariko nta n'ivyo yakoze munyuma turamwandikira ama mise en demeure ashika kuri atatu ariko ntaco bigeze bishura gushika isaha ubu rero tubifise uko niyo tumuhamagaye ku telefone ntatwitaba rero tugiye kubaza ubutungane baze ica amategeko avuga bivanye niyo tangi iyo ONG irikira irubaka ayo mazi nibaza ko azoshikira no kuri ayo macuniro ariko arakora muri uno mwanya mu kurindira yuko ayo yandi komine yarikirubaka yuko ashobora gukogwa hakamo twotera bakorera kuri ayo macuniro nuko batokoresha amazi yo muri mugere umukoronga inyama baheze bavome amazi meza ahari
Uburundi bararurwa mu bihugu bya Afrika amazi meza amaze kwegerezwa abanyagihugu ku rugero rushimishije ibitigiri bitangwa n'ibisata bya ONU zita iterambere harimo UNICEF vyerekana ko ibice 60% by'abarundi birenga bafite amazi meza mu gihe miliyoni zibiri zirenga gato bafata iminota 30 ku munsi kugira ngo bayabone Roger Urika neza ijwi rya Amerika
Eka tugume mu Burundi hamaze ikiyaga ca Tanganyika yaduze akarenga inkombe ya situ ya mazu altari make ahitwa mu Kajaga mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu Gatumba ahegereye urubibi co gihugu gihana na Republika ya Demokarasi ya Kongo mugenzi wacu Pia Claver niyo nkuru arabandanya nino nkuru
Imezuri yaje bukebuke muta masata yeje amazi yarari hariya aya hariya kuri hozaga onari akariya gapankarte kanani
abone abanyagihugu babo muri karitsi ya Kajaga mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura hagufi barabarajya Gatumba rija ku mupaka ugabura Burundi na Republika iharanira Demokarasi ya Kongo bariko barigana ingene batewe n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika nayo uruzi rusizi kuva ku munsi wa gatanu uheze
nta muntu n'umwe arasubiye kuryama ngaha mu kagace abantu bariko barimuka bose nta muntu n'umwe akihaba bose bose bimuze
twe twenyine turi benshi bremu twe tuko turivugisha rana bamaze kugenda senke yo bimate dusanga amazi no mu nzinji ziracagaze mugabo nyinshi ziri nyuma yacu ngaho za bomotsi twe cyambere ngaho dufite ngorane yimuje imiferege nico cyo bashara bitumye iyo kwinjiye cyane iyo hariko hari imiferege
amazu atari make yo muri iyo karutse yarabomotse ayandi ararengegwa n'umwuzurira w'amazi amabarabara n'imifurege y'amazi yaruzuye gushika naho bamwe bakoresha ubwato buto buto mu kujabuka umwe mu bahafise amazu yabwiye ijwi ry'Amerika ko ahora amupangiye inzu yiwe yimutse kubera inzu yarengewe n'amazi umushikiranganje jejwe bidukikije kuri uyu wa mungu yishikiye kuraba ingene ibintu byifashe Deugide Rurema yabwiye bamenyesha makuru kwa bubatse hafi y'ikiyaga ca Tanganyika ntibasigaze imetero zemewe n'amategeko aribo bagiye kwikwegera ingorane
n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane igatuma amazi aca ahungabana duga agenda nko mwabonye yononye ibintu byinshi cyane inyubako yonona kandi nibidukikije uko twabonye amatwareta mwamwe yononekaye nabyo si ibintu byiza cyane byunyuwe nuko hari abantu baje kuvogera kunkengera zikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu ibindi bakabyonona hari ibyo rero twamatwahanuye yuko abantu bo kurikiza amategeko aho bayakurikije twasanze atavyononekaye byinshi cyane kugira ngo ahakunkengera sikiyaga Tanganyika ku metero 150 nibahashire inyubako zikomakomeye ariko abantu ntibabikurikije
ubwo bushikiranganje bwatangaje ko bugiye gukoranya abegwa n'ico kibazo bose cane cane abahafitiye amazu kuva ku nkengera ya Tanganyika mu gisagara ca Bujumbura gushika mu bumanuko bw'igihugu mu Rumonge n'Inyanza Lake Deugide Rurema avuga ko atawundi muti atari gusambura inzu zubatswe hafi y'ico kiyaga
turaje ishinga nabo gushika n'ubu kwamatwasemereye mugabo bakaguma babikora kandi murabona yuko aya mazi yoyo yabaye umucamanza yabyerekanye atakinya natwe rero bica biduha ingufu kugira ngo tuzoce dufatira ngaha nyene twerekane yuko ibintu twagiye turasemerera turahanura ari ibintu by'ukuri ni ingene twohanganwa n'irihindagurika ry'ibihe ariko tukahanura abantu tukabagira inama kugira ngo ntitwisamburire ko nk'impene
iruhande y'iyo myuzurira n'imvura yaguye muri gendwi yarasonge gisibe muri ico gice co mu Gatumba hasanzwe hari kambi yegeranirijwemo abantu barenga igihumbi bahahungiye kuva mu mwaka uheze kubera amazu yabo yasambuwe n'imvura canke imyuzurira y'amazi yatanganyika ubwo bushikiranganje bwemeza ko bugiye gushikiriza leta umugambi utomoye wo kwimura abantu bose baba mu bice bibangamiwe kurusha handi aho yegerekiye gacatanganyika no ruzi rusizi bigabu Burundi na Congo. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mukanya turandaniza ku makuru yo mu Burundi ariko imbere yaho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ayavugwa mu gisata cha sport mu Rwanda.
Umupira w'amaguru kuri wa gatandatu ushize ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yasezerwe n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien muri Tunisia mu ntera ya gatatu yo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika. Ni nyuma y'umukino wo kwishyura abere kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya AS Kigali niyo yafunguye amazamu mu gice cya mbere cy'umukino ku gitego cyatsinzwe na Abubakar Lawar, hanyuma Club Sportif Sfaxien iza kucyishyura mu gice cya kabiri gitsinzwe na Ferasi Shawati. Umukino ubanza ari wabereye mu gice Sfax, Club Sportif Sfaxien yanyagiye AS Kigali ibitego 4 kuri kimwe. Iyi kipe muri Tunisia yahise yibonera uburenganzira bwo kwinjira mu kicoro cy'amatsinda. AS Kigali mbere yo gusezererwa yari yagerageje gukora iyo bwabaga ndetse n'amahirwe abigira mu ruhare isezerera Orapa United yo muri Botswana na KCCA yo muri Uganda. Nyuma yo kuva muri rushanwa rya Afrika, AS Kigali ikurikiye mugenzi wayo APR FC yasezerewe rugikubita mu rushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'amakipe y'abayambere wayo. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yari ifite inzozi zo kugera nibura mu kicoro cy'amatsinda ariko ntiyashoboye kurengera boko kwa kuwemo n'ikipe ya Gorma yo muri Kenya ku ntera ya mbere. Mu mukino wo gusiganwa ku magare, abakinnyi b'ikipe y'igihugu bamaze gutangira umwiherero mu rwego rwo kwitegura shampiyona ya Afrika izabera mu Misiri mu ntangiriro y'ukwezi gutaha kwa gatatu. Abakinnyi bahamagawe bari mu byiciro bitatu. Hari ikipe nkuru y'abagabo, ikipe nkuru y'abakobwa n'ikipe y'ingimbi. Mu ikipe nkuru y'abagabo, abakinnyi bari mu mwiherero ni Joseph Areruya, Samuel Mugisha, Jean Bosco Nsengimana, Moise Mugisha, Renus Uhiriwe, Jean-Éric Habimana, Eric Muhoza na Jean-Claude Nzafashwa nayo. Mu bakobwa hari Diane Ngabire, Valentine Nzayisenga, Violette Irakoze, Jacqueline Tuishime na Josiane Mukashema. Mu ikipe y'igihugu y'ingimbi, abakinnyi bari mu mwiherero ni Hussein Mugabo, Etienne Tuyizere, Valence Iradukunda na Samuel Niyonkuru. Nyuma y'uyu mwiherero, abatoza b'ikipe y'igihugu nibo bazafata umwanzuro wa nyuma ku bakinnyi bagomba kwerekeza mu Misiri, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'umukino w'isiganwa ku magare mu Rwanda, Ferwasi Jean Leonard Sekanyange.
Ni byiza ko ibyiciro byombi aho n'ubakobwa bombi baba represente, ariko iki kandi cy'icyemezo cy'umukoci n'uzatugira inama tugira ati nimushobora gutwara aba cyangwa se gushobora kureka aba ngaba bitewe n'imbaraga abona, kuko ntabwo twe twifuza kujya mu marushanwa yo kugira kwitabira gusa, twe tuba tugiye guhatana. Twifuza ko twatwara ikipe koko iza mu midari, ikipe itsinda, atari ukujya kwitabira gusa.
Abatoza b'aya makipe ya timu Rwanda arimo kwitegura kwitabira shampiyona Afrika ni Felix Sempoma wungirijwe na Nathan Byukusenge. Abakanishi b'amagare ni Eric Maniriho na Sandrine Uwayezu. Obed Ruvogera ni ushinzwe gukandakanda abakinnyi no kubananura imikaya aribyo bita massage, naho Emmanuel Murenzi akaba umuyobozi wa technique mu ikipe y'igihugu. Dusoreze mu mukino wa basketball, aho ikipe y'igihugu yamaze kugaruka mu Rwanda ikubutse muri Tunisia, aho yari yitabiriye amajonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera hano i Kigali mu mezi y'uyu mwaka. Mu mikino yo mu itsinda ryarwo rya kane, u Rwanda rwatsinzwe na Mali ndetse na Nigeria, ariko narwo rwanga gutahiraho rutsinda Sudani y'Epfo. Ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Henry Mwinuka w'umunyatanzania. Uyu mutoza ariko ngo arimo gukora by'agateganyo mu gihe arimo gushaka undi, nk'uko bisobanurwa na Jabo Landry, umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, Ferugaba
kuri ubu Henry niwe mutoza mukuru uri kwa Kitinga wagateganyo ariko muri gahunda dufite turimo turashakisha undi waza kumufasha batimburuye abagiye
irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika 16 rizabera mu Rwanda kuva ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 8 kugeza ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kanukanya abarundi ba mu mahanga hamwe n'abari mu gihugu hagati biganye muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'icongereza mu myaka 39 iheze baragiye hamwe barashinga ikibanza bohurira ko kugira ngo baje hamwe bafashanye bongere bafashe igihugu cabibarutse bimwe mu bikorwa bishinze no kurabira hamwe ukuntu mu buhinga n'ubumenyi barahuye byoshobora gutanga intererano yabo mu vyerekeye gukomeza inyigisho mu kiganiro na mgenzi wacu Frederic Nkundikije baravuga ingene bashobora gutorana inyuma y'imyaka 39 Frederic Nkundikije aratangura tubwira abatumire biwe
turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'u Faransa muri iki gihe muramutse neza Jean-Marie Nahayo
muramutse Frederic
murakomeye
yego turashimira Imana
Jean-Marie Nahayo no muri bizi kandi kirangiranwa azi ko kazi na Baby John abenshi bamuzi kuri ako kazi na ngira arahabwa mukanya tujyohereza amatwi muri iki kiganiro turi kumwe kandi na Alice Nyandagara nawe nyene afise uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi Alice Nyandagara ari mu gisagara ca Los Angeles muri leta ya California muri leta z'ubumwe za Amerika muri Veneza Alice
muri Veneza Fredi twakoze kipaki
murakomeye
yego tumeze neza turashima
mwebwe muri muri rinze ibihe bibi birangwa mu bindi bice bya muri leta z'ubumwe za Amerika nkaho professeur Tanazari nawe nyene duhava tuganira
amahoro amahoro
turi kumwe kandi n'undi mutumire professeur Tanaz Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri leta ya Chicago murakomeye ya Tanaz
ndakomeye ego ndi muri leta za Illinois mu gisagara cya Chicago
akabeho kabagejeje he ndabona ibice byinshi bya leta z'umwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe
byagoye gose biheruka kuja hanze hati imyizi ndi woraba mugabo turabandanya turabaho nk'uko bimeze bisanzwe
ariko mwebwe ntibimeze nko muri leta ya Texas
nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nk'uko twebwe twamenyereye gukanya twe twarabimenyereye
ego me reka rero dutanga ikiganiro ariko imbere yaho reka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri na naho nahavuze naciye ku mayange dutangure kuri madame Alice Nyandagara
cewe umvamba muri California maze imyaka myinshi ngaha sinzi ko mwombaza icyo mwifuza ko ndababwira
mukore iki aho I Los Angeles
ngaha jewe ndigisha muri community college ndi mu cyongereza kuko niwe mwuga wanjye nibyo nari narize
ni byiza cyane rwose reka na Jean-Marie Nahayo Baby John mu twidondore
Jean-Marie hiyo banzi cyane cyane kuri Baby John kubera bahora banyumva mu radio ubundi mu Bufaransa nazungurutse gatoyi narabaye muri Mozambique no muri Nepal hanyuma jaragaruka mu Bufaransa ndacabandanya gucuranga na jewe ndafise abana urumva imyaka tumaze tuvuye mu universite hariya
simike nivyo egome professeur Atanas Gahungu
yegiri bebi ubaske banyita papi
John ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na professeur Atanas Gahungu abanyamanyi radio ijwi rya Amerika bamenyereye muri iki kiganiro muri sanga n'abanyene reka tumuhakanya twidondere maja make cyane rwose Professor Athanase Gahungu.
Jewe nitwa Athanase Gahungu, hanyuma nkaba Icyongereza hamwe na Jambari hamwe na Alice akaba na Kino mu 1992. Ndi umwarimu, ndi umuprofeso w'abantu bagomba gutwara amashuri, nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University. Nta bindi mfite byo kwidondora, ni ibyo ngendeje ndi umwarimu.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero imbere y'uko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura, umurwi mwashitse ku rubuga aho mwese muhuriye mugahanahana amakuru mukaramukanya mukiukanya utwakira, nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse. Athanase Gahungu, ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose.
Emwe twaranezerewe cyane kuko abamwumva tuvugana barize barize ndamaze kumubona Jamari kuva tuvuye i Burundi mu 1983. Sindasubira kumubona, ndamwumva kandi bindakeneye mbere no kumva yuko yoririmba ko yahora aririmba. Yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu 1983 dushobora gutoraturana tukaganira nk'uko hoba hari ejo. Ubu benshi kubera nyine bumva tutaherutse kubonana, ubu niko ndabimbwira mbona ba bantu twicarana ku ntebe, oya nashoboje kubona mushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi, mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na mbupe ni watu kwa isi mbu kampisi kame, mbabe kampisi
mutanga.
Oya ni wala wabila joshe gote.
Bila joshe aliko ni maza ko jikogwa chukutora aho umuntu wese yarari kitoroshe. Wabige nje kute Professor Athanase Gahungu.
Oya, koro haa, weshi hariho abaku maje, bamenye, abaku maje wajenzi, uupangino, tusangwe twari, umufasoni alize narinzi kwari muri California, hanyuma nguwo naramucaho nkamubaza mbega hari abandi womenya, akambwira ati jewe nomenya ubu, ati cyane namunsi jewe ndafite umugenzi ashobora kuba zinaka. Hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Methode Ndikumana, ubu yaramaze kwitaba Imana nawe ne akafashanya ati ngaba jewe ndi naka na naka naka, hariho twakoranye mu byawoni, hariho twakoranye mu Burundi, dutangura dutondeka dutoratorana gutyo buke. Ubu turamaze kuba benshi, icyo gihe twaragize ikintu bita blog, iyo blog tukaza turandikamo utuntu tugahanahana amafoto tugatwenga turazigene twajewe namaze kumera ivi abandi bataramenya. Ibyo byose byaratumye byaryoheje ibiganiro
imyaka
rero
imyaka 38 irangiye, birumvikana ko umuntu ashobora kuba yamaze kuronka imvi.
Birashika.
Reka tubaze na umufasoni Alice Niyondagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyumvira igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akababaza ati umugambi wacu ni uyu, mwabyakiriye gute?
Nashaka gushimira cyane kubona yaragize icyo kiciro kandi yahize imyaka mike, nibaza ko ahize nk'imyaka itanu itandatu abitanguye, turondera twese, arondera aradushyira hamwe. Cyari icyumviro cyiza nyine, dusubira ku bya kera tudatwenga nyine, twagiye Tanzani ingene twaza turagira nk'imisiku nk'iy'abantu bagize mabyasi n'ibintu biteye akamwemwe, kubona iyi myaka yose hari imyaka 29 mbago ukamengo nta myaka igeze nka kugara Athanase yavuze mengo ni ejo, uko tusura kubona abo bantu mwicaranye ni extraordinaire. jewe yo ndiko ndaganira na group kuri WhatsApp biramakanya muneza kenshi cyo kumva ngo mengo ngo nabafutsayini abantu bakuzi bakera ni cyumviro cyiza cyane atanazi yashoboye gushika
cyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu aravye uko yiganira byanyu arabona ko eka muri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose Tanazi yasabye ko na Baby John na nyene Jean-Marie Nahayo yogira akabibutsa twaturira imbo yahora ririmba numwa kibandanya mukanya ndabuha ijambo turaza kuraba ko ushobora kwemera kutuha ndabura karirimbo kamwe kiwe ashobora kuha kuduha tukakumviririza hamwe
ego nk'uko arisaje kubivuga na Jonas shimye cyane cy'imviro umugambi Atanasi yatanguje kuko nawe jewe ntashoboye kubandana ngo mpeze nk'abandi nagumanye cy'imviro cyiza souvenir nziza z'umwaka twamaranye mu ishuri nagumanye ibaza inoreze abantu twobisangira nibande ndi muri zane paresa muzambiki na hene ngasanga atanumwe ntabwo ndumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane siri turi nkatse mu byerekeye muziki hari ibintu azo kwibagira kubera ijya twaja muri South Kitwa America donc je nka nari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbyi nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donc ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi groupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jeune cyangwa invise zikagabanuka ni mode hajya ugize tuvide Kenya bibiri ari mode na byo nyine
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nkuko Professor Atanasi yabisavye rero twumvishe kamwe muri twaturimbo twawe reka twumvirize
Ego hari huturirimbo Baby John hari huturirimbo twese twese twari tuzi ire nka kakandi ka
igite cy'ukunda ngira
karaje ngako
A akabino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumena Joy Diane ni nahazwe yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu. Ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye, tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.